Mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni kwibango migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Mahabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro mwiriwe inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino mpuzamakungu za Olympique zo muri iki gihe cici zizobera ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris kuva ku itariki 24 y'ukwezi kw'indwi gushika ku itariki 11 y'ukwezi k'umunani. Ibirori byo kugurura chese izo nkino bizoba ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi Paris. Abanonotsi barenga 10,000 bazokwitaba inkino mpuzamakungu za Olympique z'i Paris zizomara iminsi 19. Ubwa nyuma Ubufaransa bwaheruka kwakira inkino mpuzamakungu za Olympique hari mu mwaka w'1924. Buzoba bubaye ubwira gatatu Ubufaransa bwakira izo nkino, ubwa mbere hari mu mwaka w'1900. Mu kiringo c'imyaka 101 mu nkino ibintu bihugu bitari bike byarahindutse ibintu bitari bike muri izo nkino. Ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane, abanonotsi bagumye bongereza ingufu n'ububangutsi uko amahiganwa yagiye arakurikirana. Mu mwaka w'1924 komite olympique z'ibihugu 200 zizogira uruhara mu nkino mpuzamakungu z'i Paris. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Tarcisse Harerimana, umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada, akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri Afrika no mu karere ka Caraïbes mu minsi ya vuba no muri Brazil. Icyo kigo gikorera mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympic mu Burundi no mu Rwanda. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije finde.
Mu gihe amakungu ariko yitegurira izi nkino mpuzamakungu z'i Paris muri iki gihe cici zizotangura mu kwezi kw'indwi mu mpera itariki 24. Muri rusange nk'uko mwamye mukurikiranira hafi byerekeye inkino za Olympique, mwitegereje mubona imyiteguro mu bice bitandukanye ku isi imeze gute, na cyane cyane ku mugabane wa Afurika?
Ku mugabane wa Afurika nibaza yuko naho habaye ingorane zijyanye n'ikiza cya Covid, ni ukuvuga ko abahiganwa cyane cyane bakunda gushika muri izo nkino za Olympique baba bari hanze. Ni ukuvuga tuyizeye yuko Kenya n'ibindi bihugu, Kenya yari yabaye yaronse ikibanza cya 25, ubu kandi kuvuga ko bashobora gushika kure, ariko hari n'ibindi bihugu tubona ko bishobora kuronka imidari mu bice bishika nko kuri 8 by'inkino za Olympique, harimo atletisme, koga, ama na bya bindi byo kugwana bya taekwondo, mbe na gymnastique, tugna taekwondo, gymnastique n'ibyo vitalite. Ni ukuvuga ni bya bihugu nyine dusanzwe tubona bitwara imidari byo muri Afrika birashobora kuhabonera akaryo mbere Afrika igatera imbere tugereranyije n'ibyabaye i Tokyo.
Buzoba bubaye ubwa mbere mu myaka ijana ubu France bwakirizo nkino mpuzamakungu. Ubwa nyuma icyo gihugu cakiye izo nkino hari mu mwaka w'1924. Ku bwanyu inkino nkizi zihesha isura nziza igihugu cyakiye inkino nkizi mu kwitegura dufate nk'ubu France hari haheze imyaka ijana, mubona ari ikintu bushaka ko kizoba ikintu kizokwibukwa izi nkino igihugu cy'u Burundi kiriho cyakira?
Ni ukuvuga ko u Burundi buzaba bwa gatatu icyo gihugu cyakira izo nkino, kuko mu 1990 kuvuga habaye inkino za mbere zibera mu Bugereki hamaze izindi zisubira mu Burundi mu 1924 bwa kabiri. Urumva kandi batanguje izo nkino mu Fransa yitwa Pierre Coubertin mu 1984 ariho bashinga Comité International Olympique. Ni byiza cyane kandi mukaba musanzwe ko Fransa buzwi cyane ko cyane cyane abantu ingenzi bakunda kugendera icyo gihugu, ni ukuvuga bazoboneraho uburyo ubwo kwerekana ibyo bafise amahera yinjire. Hazoba hari abantu benshi mu Fransa kurorera izo nkino, ni kuvuga rero ibyo nicyo gituma mbere usanga ari ibihugu biba biriko biragomba kuzitunganya n'uko hariho akarusho mu byerekeye amahera.
Kubera ikiza cya COVID izabaye imbere yaho, wasanga igitegiri cy'abarorerezi bagerageza kuba bake kubera ingorane za COVID. Ubu rero kubera icyo kiza cya gisa n'icyarangiye, abarorerezi bakazogaruka ari benshi kurorera izo nkino. Ni ikintu cyiza ku Bufaransa?
Ni ikintu cyiza ku Bufaransa. Mbere bavuga yuko imikino inkino zitazokurugurirwa muri stade, ni ukuvuga bizobera mu ibarabara. Bizoba bibaye ubwa kabiri nko muri Argentine muri y'amahiganwa ya Olympique y'abakiri bato, babikoreye mu ibarabara, ni ukuvuga abantu bararorera ibyo bita ngo seremoni z'ouverture, ni ukuvuga ni ibintu berekana mu gihe batanguza izo nkino. Ibyo rero bizaba bibaye ubwa mbere, ariko rero urumva ibyo byose iyo habaye nk'izo nkino bariko barazitegura hariho ibintu by'amakenga, cyane cyane ibyerekeye umutekano. Tugiranyije ibintu biriko biraba ku isi, biriko biraba ingwano iriko iraba hagati Rusia na Ukraine n'ibindi bya Israel na Palestine. Abantu rero ni ukuvuga ubufaransa bwariteguye cyane kugira ntihagire abantu bashobora guhungubanya umutekano. Turizeye rero ko izo nkino zizogenda neza kandi zoba za mbere hazoboneka akarusho, haba mu kwiganwa, haba mu byerekeye akunguko mu byerekeye amahera.
Abanonotsi barenga 10,000 baritezwe muri izo nkino. Ni igitegiri kinini cyane, ni ibintu biryohera abarorerezi kubona ibitegire biguma byiyongera by'abanonotsi.
Urumva ikintu gusa kizoba ari kibaye cya mbere tugiranyije ibyerekeye abanonotsi, nuko buzoba bubaye ubwa mbere abigeme n'abagabo bangana. Ni ukuvuga kera mu mahiganwa yaba wasanga abo bahiganwa abahungu gusa, abagabo ariko ugasanga bigeme ni bake. Ubu rero umugambi wafashwe na Comité International Olympique ni ukuvuga ko bose bazoba bangana. Hazaba hari imikino irenga 28 mbere 32 dushinze ko n'indi mikino yashinzwe ko, ariko twebwe icyo tubona cyane cyane kuri Afurika ni ukuri ndiko ndaraba imisore imikangara abazohiganwa, ndabona ko Afurika turabye akahise kayo bashobora kuronka imidari myinshi. nukubuga kandi ikituma tubyizera nuko muri iyi minsi turabye nk'iheruka kuba i Nairobi kuva kuwa gatanu n'ibikino yagiye bikiraba, turabona ko abakenya nk'ukuri bakomeye cyane biteguye, naho nko kuri marato urumva babuze Kilkizin ariyo yahari uwa mbere, ariko turabona ko abakenya, abo muri Ethiopia, abaganda, Algeria, Tunisia, ika na Misri, tukibagiye mbere n'igihugu nka Burkina Faso ishobora kuronka umudali.
Ubu France twako turavuga ku bwanyuma bwa heruka kwakira izo nkino mpuzamakungu za Olympic hari mu mwaka w'1924 akaba haize imyaka ijana. Muri ico kiringo c'imyaka ijana zimwe mu nkino ibintu byarahindutse, zimwe mu nkino ntizikihari, hari izindi ziyongeye ko ayandi mahiganwa muri izo nkino za Olympic. Ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane, abanonotsi bagumye bongereza inguvu n'ububangutsi uko amahiganwa yagwiye arakwirikirana. Niko mubibona ubu buhinga bwa none n'abanonotsi bongereza inguvu
ibintu byinshi fide, kuko muri ico gihe abajya muri izo nkino no kuvuga bari abantu badahembwa amahera, abantu gusa twita ko ari abamateri, no kuvuga nta bantu bakomeye baboneka. Ibyo rero barabigwanyije bavuga ati umuntu ashobora kujya muri izo nkino mu gihe urukino arimo rumuha amahera, ibyo bita professionalism. Ibyo rero byaragiye birahinduka buhoro buhoro, noneho barabashyiramo uretse inkino zimwe nk'ubu dufashe nka football, urukino rw'umupira w'amaguru, bemerera gusa abafise abari munsi y'imyaka 23 tugafatana box byo kwitana ingumu. Hariho ntibemerera abaprofesionel kuvuga abo bagize urwo rukino umwuga, ariko turabona ko izindi nkino n'ukuri inkino zose zihari benshi baniganira kuja muri izo nkino. Naho ufata nka basketball aho muri NBA ngaho bakomeye abanyamerika, urazi ko kera ntibahora bajana abakinnyi bakomeye, ariko ubu bose abo bakina ngaho bakomeye cyane bazoba bari muri izo nkino. Abatenisi nicyo kimwe, urumva rero hahindutse ibintu byinshi. Ikindi kintu cyahindutse ni uko mu mategeko ibintu bica mu isi bishyikira isi hahindutse ibintu byinshi, kuko muri icyo gihe Ubufaransa bwatunganya izo nkino za kabiri zo ku isi za Olympique, urazi ko bari bavuye hariho ingwano yo ku isi ya mbere, ingwano yo ku isi ya mbere igihugu cy'Ububiligi nicyo cyatanguye ku gutunganya mu gihe kimaze 1920 hamahaza Ubufaransa. ariko niko kwibagirwa ko ingwano yo ku isi yose nayo yahabaye imikino irasiba, imaze gusiba amategeko nayo yarahindutse. Ni ukuvuga gushika mbere ikintu coba cyarahindutse ningene batunganya izo nkino, ko kuva mu gihumbi kimwe majana icyenda na 1984 Los Angeles niho bavuga ati nibyo igihugu kizotunganya izo nkino, ariko ni imijyi, ni Los Angeles, ni Paris niyo bazotunganya izo nkino, kandi bazogira ikintu kimeze nka sosiyete, iyo sosiyete niyo itunganya izo nkino. Ibyo byari bivuye ku iki? Byari bivuye kuko abantu benshi kubera politike barava muri izo nkino, tugereranyije ibyabaye mu nkino zabaye mu gihumbi kimwe magana icyenda 1980 aho abatari bashyigikiye Uburusiya bashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika banse kujya i Moscow, tukavuga mbere n'ibyerekeye bya politike byaba muri Afurika y'Epfo byo gukumira abirabura, abanyagihugu, abantu benshi ku isi cyane cyane abanyafurika barahaguruka ati twebwe ntitwokwemera ko Afurika y'Epfo na Zimbabwe bajya muri izo nkino. Zimbabwe na Afurika y'Epfo baragwa muri izo nkino mbere Montreal, kubera ko Afurika y'Epfo yari ifise imigenderanire na Nouvelle-Zélande. aba ibihugu byinshi byo muri Afrika mu gihe cy'1990 na 1990 na 1976 barabyuye muri izo ngingo kandi bamaze gushika Montreal muri Canada. Urumva rero ibyo ni ukuvuga abatunganya izo ngingo bagiye barabiraba baravuga ati ibi bintu bizo nitutahindura amategeko noneho tukajya cyane cyane muri izo za politiki hazogeraho inkino zifutwa. Kuva rero mu gihe cy'1984 cyarahindutse bisa n'uko abatunganya izo ngingo baba bafise uburyo n'amahera batarinze guca cyane cyane ku marepa. Ibyo rero nibyo bintu bikomeye cyane mbona byahindutse. Ubu naho kamuzi ko Uburusiya butemerewe kuja muri izo ngingo kuko bavuga ati mu gihe hariko haraba imikino ya iver mikino iba itaba muci
mu gihe cy'ubukanye
mu Bushinwa ni ukuvuga Uburusiya niho bwatera muri Ukraine. Amategeko rero y'inkino arabibuza ni ukuvuga hariyo amategeko batakurikije nicyo gituma Uburusiya babukuye muri izo nkino.
Tuzikubwirako
hahindutse ibintu byinshi n'ibyerekeye guhiganwa byarahindutse bazana n'ubundi buhinga bushasha bwo kuraba ingene ayo mahiganwa aba n'ibibuga byarabaye byiza kuko hahindutse ibintu byinshi.
Nakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Bahati uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uduteye akaha muri he?
Merereye mu majyaruguru mu karere ka Rwindo umurenge wa Rusiga
mu Rwanda.
Yego mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Yego
ubushikirize.
Ngenda baza itandukaniro riri hagati ya Olympique na Coupe du Monde. Yindi ndabaza ko iryo rushanwa ko numva ariho ryongera ryigarura mu bindi bihugu rikongera rikagaruka mu Bufaransa rikongera rikagaruka kandi hari ibihugu bitari byakira bagendera kuki kugira ngo bongere bahitemo Bufaransa na none bongere ashyira indi myaka bongere babuhitemo.
Ndabashimiye.
Urakoze. Dufashe nk'ibyerekeye umupira w'amaguru ibyo bita Coupe du Monde ni ukuvuga ababitunganya baravuze ati twebwe ntituzokwigira twemera yuko tuzana imikangara abantu bakomeye cyane ni ukuvuga abo ba Messi bafise imyaka irenga 23. Ati rero twebwe abo bantu tubemeye tukabajyana mu nkino za Olympique tuba dutaye akaranga kacu wadutaye kumbure amahera twari kuronka muri ayo mahiganwa. Ibyo rero barabyemeye. Ni ukuvuga rero ko Coupe du Monde nk'ubu hariko haraba imikino y'i Buraya ihuza ibihugu urabona ko ari imikino ikomeye cyane irimo abantu bakomeye ariko sicyo kimwe n'izobera Paris kuko bazobara abantu bafise imyaka iri munsi ya 23 ntibaje muri ayo mahiganwa. Hanyuma ikindi nacyo nuko nababwiye ko imikino yose izoba ari 32 ni ukuvuga yemewe n'28 bashize ko iyindi mikino ine ni bihugu bike bishobora kuronka uburyo n'ibibuga byo kwakira ayo mahiganwa. Nk'ubu ubukeneye hariho amasiporo ibyerekeye byo koga, ibyerekeye byo gusoza, hari byo iby'amafarasi, hari ibintu byinshi cyane, amagari. Urumva udafise uburyo nko muri Afurika igihugu tubona gishobora kubishobora ni Afurika y'Epfo, cyangwa se tukavuga tuti hari ibibuga bya Misiri, Algeria na Tunisia bishobora kujya hamwe bigatunganya izo nkino. Nicyo gituma ubona ko abatunganya izo nkino ari ibihugu bikomeye cyane kandi bifise n'uburyo bifise n'ibibuga bifise n'ahabera izo nkino zibera mu mazi abahera amagari n'ibindi. Nicyo gituma byama biri ko birajya bijya muri Amerika, mu Buyapani, mu Bushinwa, hanyuma ugasanga bisubiye mu Bufaransa. Nibaza ko wumva gutunganya imikino ishika 32 bitoroshye cyane. Ubu hari imikino izobera mu mazinga ya Faransa itazobera mu Faransa.
Nafatiye kuri ibyo mwari ko muravuga ko ari ihiganwa risaba uburyo bukomeye, nibyo mwari ko murabisigura. Ikibazo nari nibaje kubabaza ko Afrika ikizere muri Afrika ko umugabane wa Afrika ushobora kwakira izo nkino byoshoboka nka ryari. Mwari ko muravuga ko ari nka Afrika y'Epfo yoshobora kwakira inkino nk'izo. Mubona muri kazoza Afrika izosaba nayo kuzakira ikitegekanya muri ubwo buryo muri ko muravuga canke ni igikorwa kigisosaba igihe?
Kigisosaba igihe kuko hariho abahinga muri Afrika y'Epfo bagiye n'ubu bari Paris bariko barabyaba ingene batunganya izo nkino. Murazi ko Afrika y'Epfo yashoboye gutunganya igikombe cyo ku isi yose cya football. Kandi Afrika y'Epfo irafise ibibuga, irafise n'ukuntu ishobora gutunganya bitari bike, cyane cyane nka birya bibera mu mazi, inkino zibera mu mazi. Niyo bari rero bari mu France kuko bararaba, ariko ikindi cyumviro cyaje ni uko batokwama bariko barakumira ibihugu bya Afrika, ahubwo Comité International Olympique isa mbere no mu mategeko yarabihinduye mu minsi izoza, myaka izoza, kuko inkino hari inkino zo kwica zobera Los Angeles, izindi zibera muri Australia. Umva twibaza ko izindi nkino zishika kuri dutegereje zishobora kubera muri Afrika, birashoboka. Ibyo bizova ku madosiye baba batanze kuko ntibyoroshye, namba uraheza ugakora ukerekana. Je nibuka ko Abayapani kugira baronke izi nkino zaheruka, abo Bayapani batanguye kuza tubabona baza kuraba ibiriko birabera Atlanta mu 1996 tubabona, ariko bakitegura bakananirwa ugasanga Tokyo ntitowe. Kuri nkababesha Afrika y'Epfo niyo yoshobora gutunganya izo nkino cyangwa nk'ibihugu bitatu byo twovuga by'ako karere k'amajyaruguru yo muri Afurika, Maroc, Tunisia na Algeria, ariko bashoboye kuja hamwe bashobora gutunganya izo nkino.
Urakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Niyitanga Simon, uratwumva? Niyitanga, uduhamagaye uri he Simon?
Mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikirize ubushikirize?
Yego, murakoze. Ndagira ngo umutumire ngo ntangire mushimira ku buryo arimo abisobanura, ariko nanone mubaze ku bijyanye na n'imitegurire ya Olympic Games. Amwire igihe imaze itegurwa imikino ya Olympic Games yari abigarutseho asa n'usoza avuga ngo nta gihugu cya Afurika wenda ugereranije abona gifite akubiye n'igihugu yari avuze harimo South Africa na ibihugu byo mu majyaruguru birimo Maroc. Ese biri bihugu bindi n'ibindi by'umwihariko za East Africa bitarageza kuri kapasite yo kwakira Olympic Games, iyo zisabwa umutahu ungana gute kugira ngo nazo bizamuke? Ndavuga uduce tw'ibihugu bizamuke nabo ku buryo byagera ku gipimo byakakiraho Olympic Games. Harasabwa impunzi ingana gute ibikorwa remezo by'umwihariko twarabibonye, hari uburyo bisigaye bigenda ibihugu bikishyira hamwe bikaba byakwakira amarushanwa runaka? Ese ibihugu byayose byo ntabwo byari byageza ku rwego rwaba rwakwakiraho iyo mikino ya Olympic Games? Hanyuma anambwire igihe iyi mikino imaze, yatanze abivuga ko ikipe ya Kenya ijya yumvikanamo cyane by'umwihariko muri atletisme ijyaye yageze ku rwego nibura wavuga ko wapfa gushima ko bishimishije. Ambwire ibihugu bya Afurika bibiri kimwe nabyo bitahukanye imidari yo ku rwego rwa mbere muri iyi mikino ya Olympic Games, niki kibura, niki gisabwa kugira ngo bageze ku rwego nabo bazane imidari yo ku rwego rwa mbere? Hanyuma ibibazo na mubaza bwa nyuma yambwira, ese uyu mwaka imikino igiye kuba harimo harabana imikino ya Euro ya 2024 ntabwo bishobora kuzaha amahirwe y'ibihugu bya Afurika yo kujyayo akagira imikino yavanayo kiremereye bitandukanye n'ibyo avanayo kuko wenda cyakwitwaza kuva ngo ibirayi mu mikino ya Euro byinshi buriya n'imyiteguro myinshi baherekeje mu mikino ya Euro wenda tukavuga ngo umukino olympike uri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa
ihuza
bakanakurayo imidari ngenda yo ku rwego rwo hejuru bijyanye n'uko ibihugu by'Iburayi byaba bihugiye mu rero ya 2024
ndabashimiye
ikintu cyo nababwira ku byerekeye sinzi ko numvise neza ariko ikintu nababwira ni uko nukuri ubu bicagoranye kugira ngo tubone ibihugu byo muri Afurika bishobora gutunganya izo nkino ariko urazi ko nk'ubu hariho inkino z'abakiri bato ni ukuvuga Komite International Olympique baratoye igihugu cya Senegal ni Dakar umujyi wa Dakar ni uzo kwakira izo nkino mu mwaka wa 2026 ni ukuvuga no muri izo nkino z'abakiri bato haba hariho amasiporo menshi ni ukuvuga rero ko icyo cyiyumviro gihari ushobora kuvuga ati mbe ibihugu bimwe ko muvuga nk'izo nkino zibera mu mazi Senegal na Cote d'Ivoire ntibashobora gukoranya ngo babikore ego barashobora kubikora ariko hariho n'izindi nkino baba bakeneye n'ibindi bigo by'inkino byakira izo nkino baba bakeneye aho rero nibaza ko hariho ikibazo no kurindira ariko nagiye nashobora kukubwira nti icyo menya ni uko izo nkino zatanguye mu 1986 zibera mu Bugereki ibihugu bya Afurika bimwe turetse Misiri nta bindi bihugu na Afurika y'Epfo nayo mu gihe yajya muri ayo mahiganwa bari abazungu nibo ba mbere Afurika y'Epfo yari muri izo muri ayo mahiganwa kuva mu 1998 n'umunani hari mu Bwongereza Misiri mu 1920 ariko nta bindi bihugu byarinze kurindira yuko bironka independence byikukira kugira bijye muri izo nkino mu mahiganwa ni ukuvuga rero iyo tuko turavuga Afurika njye mfise amahirwe kuko ndigisha hari icigwa nigisha abamenyerezi ni ukuri turiko turatera imbere ariko tureke kwibagira ko tukiri kure mu bintu bimwe kuko ibihugu bya Afurika niho bikironka amahoro niho bikironka independence naho uvuga ugafuga football mbe Liverpool cyangwa basketball ngaha muri Amerika cyangwa muri Canada yatanguye kera ariko twebwe niho tukikina aho rero nibaza yuko tukiri inyuma ariko dukwiye kuri gukora muri Afurika abantu bagakora nibyo biraboneka ko nk'ubu ndiko ndaraba turetse izo nkino za marato aho bavuga ba Kipchoge tukavuga abigeme ba Kenya tukavuga n'abandi nk'ubu turabona ko nko mu byerekeye koga hariho umutiniziya ashobora kuba kuronka umudari kandi yarose umudari wa mbere turabye ibyo bya taekwondo turabye bya boxe hariho muri Algeria bashobora kuronka iyi midali ni ukuvuga buhoro buhoro Afurika iriko irajya no mu zindi nkino hari icyizere yuko abo banyafurika bashobora kuzoshika kure kandi kibitwereka nuko urabye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaraba n'abanyaburaya ukaraba bakina muri ayo mahiganwa bajya no muri Olympique muri izo nkino hariho abirabura babaye abazungu babaye abanyamerika usanga baronka idani kuvuga rero ko twarindira gato hama tugakora cyane cyane igihugu Afrika ikaronka amahoro kuko urabona n'ubu hari ibintu bitugoye hari ibihugu bimwe bitafise uburyo ariko twoshimira nka Sudani y'Epfo kizoba ifise ekipe ya basketball bwambe icyo gihugu kijyanye uyu mugwi wa basketball muri Olympics. Kubera iki? Kuko utwara basketball ubu muri Sudani y'Epfo yahora akina muri Amerika muri NBA. Wumva ibyo byose ni ugukwegana ariko bifise akamaro. Hanyuma sinzi ko hari
icyo yabajije ngo ibihugu byo mu karere ka Yase ngo byoba birashika kuri urwo rugero bishobora kwakirizwa nkino wari wabisiguye ko uburyo ibihugu bifite muri Afrika bugereranye ku buryo bitoshobora kwakirizwa nkino kiretse ibihugu wadomye kuri Talking Africa epfo n'ibihugu byo muri Maghreb.
Nibishoka urumva dufashe nka Kenya tugafatana dufashe nka Kenya na Tanzania birashoboka ku bintu bimwe bimwe kuko ariko usanga hari ibintu bibuze hashobora kuba iyo Indian Ocean hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amato hariho ingorane zo gutunganya inkino uciye ku mazi hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amagare kuko amagare gusa si kujya kwa Tour du Rwanda ariko hariho ikindi kintu bubaka kinini kugira hariho ibindi bagira by'amagare baguma barahanze ibyo bita cyclodrome. Ibyo byose ni ibintu bikeneye ingufu nyinshi uko rero ubutunzi uko abantu bazokwama bajya hamwe nko kujya kwiburaya bavuga ati inyo European abanyafrika bakajya hamwe birashoboka ariko rero icyo twosaba ni uko ibyo bihugu byotangura gutunganya inkino zimwe zimwe imbere y'uko bajya kuri Olympics bumva botangura kugira nk'ibyo bya Coupe du Monde ari nk'ubu u Rwanda ruzotunganya ihiganwa ryo ku isi yose ry'amagare makini donc urumva ni byiza batanguriye kuri Tour du Rwanda ubu bagiye rero kuri ayo mahiganwa muri ako karere rero u Rwanda rufatanye na Kenya rukafatana na Tanzania na Uganda bakaja hamwe byoshoboka kuko nabonye nko mu Rwanda cyangwa n'ahandi muri ako karere urukino rwa golf rutanguye gukomera haba mu Rwanda haba mu Uganda haba muri Kenya twarabonye ko n'imikino imwe nka rugby hazoba Uganda uzoba ufise ikipe ya rugby icyo kimwe nantuze na Afrika y'Epfo ni ukuvuga ari imikino bari kubarazana muri Afrika bagerageza kuyimenyera hanyuma naho tutaba dufise abakinnyi bakomeye ariko gutunganya ayo mahiganwa birashoboka. East Africa dushoboye kugira kwakira inkino za Commonwealth birashoboka hama tuvuye kuri izo nkino za Commonwealth tukazoja kuri Olympic Games birashoboka.
Hari kibazo kindi yabajije sinzi icyo ashatse kuvuga ngo avuze ko ibigo byo muri Afrika ngo bibuze iki kugira bizane ngo imidari yo ku rwego rwa mbere ndibaza kumbure yagombye kuvuga mu zindi discipline atari izi zisanzwe dufisemo abanonotsi bakomeye nk'ibi byo kwiruka ibirere birebire by'abanonotsi muri Kenya na Ethiopia sinzi icyo ashatse kuvuga sinzi ko mwamwishura
baba icyo no vuga nuko dufashe nka kubyo kuri nka athletisme nta kibazo turabona ko hariho nk'ibihugu bishika kuri bitanu hariho Kenya hariho Ethiopia hariho Uganda hariho Maroc Botswana mbere barafise n'abahinga tukagira na Burkina Faso ariko urabona ko nk'ibihugu bimwe byegereye Iburaya yegereye Buraya tugashyiramo na Afurika y'Epfo yari yamenyereye ni ukuvuga haca haza byo koga hagaca haza byo gukubitana ingumu ari lite cyangwa taekwondo boxe kuko bajya mu mahiganwa menshi abera i Buraya. Ikindi kibazo dufise biva ingene inkino zacu zitunganyijwe mu bihugu byacu ni ukuvuga administration n'abatekinisiye ntabo turaronka benshi bashobora gutuma abana bacu bakiri bato bo kwitegura neza muri Afurika kugira baje kubatora bakabatwara i Buraya babafise aho babakura na nicyo bashimikiye ko cyane cyane kuvuga ati mbe ni kuki atashami rya NBA ryobera muri Afurika nibyo muhora mubona bibera muri Afurika y'Epfo bikabera mu Rwanda bikabera muri Senegal kuko nta kuntu abakinnyi bacu imikangara yacu mu mikino myinshi usanga bari korakinira abandi ariko twebwe tutabafise icyo ni kibazo kibazo nitwaronka rero tukagira ibyo bintu tukagira abo bantu batekinisiye muri Afurika kuko twebwe mbere turafise n'icyo turusha abo bantu b'i Buraya nabo muri Afurika no muri Amerika nuko twebwe dushobora kugira kwitegura umwaka wose nta bintu bivuga ngo ibyo gukanya bya hiver winter ngaha twe muri Afurika dufise urumva hariho mbere nabo banyamerika n'abantu bava i Buraya baza kwitegurira iwacu ntitubimenye ugasanga bari kwitegurira iwacu basanga nibo batwaye imidari y'izahabu ni ukuvuga rero turiko turagerageza ariko tuzohora tubishikeko.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu za Olympique zo muri iki gihe cici zizobera ku mugwa mukuru w'Ufaransa Paris kuva ku itariki 24 y'ukwezi kw'indwi gushika ku itariki 11 y'ukwezi k'umunani. Twatumiye Tarsisi Harerimana umumenyesha makuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri Afurika no mu karere ka Karayibe. Icyo kigo gikorera mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympique mu Burundi no mu Rwanda. Nashaka ngaruke ku bijanye na politique inkino na politique inkino mpuzamakungu za Olympique zikaba ziri muri ugo rwego mwabuze nk'Uburusiya ko utazoza muri izo nkino yamurumenga abanonotsi baho barashobora kuza batiyitirira Uburusiya bagahiganwa nibyo
nibyo ibyo barabiteguye kandi n'amashyirahamwe yo ku isi yose arabishyigikiye. No kuvuga hari abantu badashobora kugwa nk'abakinnyi basanga bakomeye batogwa mu mporero y'ibyo bya politike. No kuvuga mu gihe komite internationale olympique ibonetse n'umugwi uzo ubishinzwe ikabona ko abo bakinnyi ataho begamiye bazoshobora kuza muri izo nkino hama utsinze barafise ingene bazomuha umudari atariko kandi ntibazo baserukira icyo gihugu cy'u Burusiya. Ni ukuvuga no muri bya bindi byo kudefira ni ukuvuga ntibazo baba bari muri defira ayo niyo mategeko mashasha aheruka gusohoka. Ariko nk'uko mubabona bamwe bari muri bakina bya tennis niko ashaka kubikora no muri Olympic ariko nagira menyeshe abantu yuko itegeko ryafashwe gukura Urusiya muri izo gino ubwa mbere ho hariyo bari basanzwe bafise ingorane Urusiya bwa basanzwe bafise ingorane mu kuvuga mu byerekeye ibihano bafatiwe abantu bakoresheje ibintu bimwe ngo mu bwicanke n'ibindi bituma umuntu aba uwa mbere bari basanzwe bari mu bihano nko muri atletisme ariko ikintu bakoresheje komite internationale yakoresheje nuko hariho byita preve olympique ni ukuvuga yo hari imikino iriko iraba ibihugu birahagarika ingwano ntihabe ingwano muri icyo gihe izo nkino ziko ziraba Urusiya rero sinzi nyene byagenze ariko hari mu kwezi kwa kabiri inkino zo mu ziko ziraba zibera mu Bushinwa hanyuma niho rero batera igihugu cya Ukraine iryo tegeko rero rica rirafatwa nibyo bita itegeko rya preve olympique sinzi nyene byagenze ariko babikoze mu gihe inkino zikiriho ziko ziraba nicyo gituma bafatiye igihano Urusiya ikindi rero mushobora kwibaza nshobora kuvuga ati none ko hari intambara ya Israel na Palestine iri kiraba izogenda gute nibaza ko Israel izo ntambara ziko ziraba nibaza ko Israel ko mbona ko hari abakinnyi b'icyo gihugu bazoba bari mu Fransa ndibaza ko izo nkino zizoza gutangura atangwa n'ikirabo ni icyumviro bye mfise
urakoze Nduwimana Innocent ku murongo wa telefone uratwumva Nduwimana
yego ndabonga cyane
uduteye kamuri he Nduwimana
ndiga mu gisekwa cya Bujumbura mu Kanyosha
ofisi ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
ni icyumviro ushikiriza nini
nako
ndiyo ndumviza naho mutumire ndamufatiye mu nzira reka avuga iby'ingwano bya Israel na Ukraine sindabona ibintu by'ingwano mu mupira w'amaguru ivyo ntibabikwiye kujamo kuko iby'ingwano n'ibya politika abakinyi baba bakwiye kubareka bagakinira ibihugu byabo hama bakaguma batera imbere muri kazoza kabo kuko ariko aravuga ibintu by'intambara ya politiki n'iby'abakinyi icyo kimwe hama ikibi nacyo yuko ndavuga yego kuba izo nkino za olympike zizobera mu gihugu cy'ubufaransa cya Paris ni cyiza hariho amakuru yuko yavuga nk'umukinyi w'igihangange Mbappe yuko atazitabira iryo higanwa none ryoba rivuye ku mpamvu ki atazitabira iryo higanwa kandi icyo gihugu cyemerewe yuko azokina azokwitabira iryo higanwa olympike izobera ngaho I Paris mu France yanashaka mutwe umuco ituma atazokina izo nkino zizobera I Paris mu France
ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo cyanyu
yego nacyo turabishimiye kuba mutuhamagara kuri radiyo ishu rya Amerika
yego mutumire icyo kibazo nari yangiye niyumvye ku kibabaza cya Kylian Mbappe umugwi azoja gukinira Real Madrid ngo wanse kumurekura kugira akine mu nkino za Olympique z'i Paris mwo gisigura gute umugwi azokinira urafite ububasha bukomeye cyane kurusha abategura inkino za Olympique kurusha n'igihugu aturukamwo kushobora kuja muri izo nkino mwo bisigurira bari kwatwumviriza
icyo no siguriraho nuko muri ico gihe nababwiye yuko inkino za z'umupira w'amaguru ni ukuvuga umupira w'amaguru hajamo abafise imyaka idashika 23 Mbappe rero iyo myaka nibaza ko atarayishikira ikibazo kihari nuko bavuga ati muri Real Madrid bavuga ati twebwe uyo mukinyi muri iyo iminsi urabona nk'ubu hariho igikombe kibura kiko kiraho ico gikombe kibura kiheze hacha tangura olympic nokuvuga Real Madrid yavuga ati nukuri umwanya ni munini cyane tuzoba dutaye kugira turonke Mbappe adukimize nukuvuga rero hatuzo kuba umwumvikano wa federation yo mu France biciye ku mugwi wa Paris Saint-Germain yatanze Mbappe hanyuma na Real Madrid yaba ari mu bizindi nkino amategeko usanga atabyemera ni ukuvuga ko muri icyo gihe barakubwira ati indwi zikurikira zitatu zikurikira umukinnyi aba ari mu minwe ya Komite National Olympique niko bimeze naho yaba afise umugwi akiniramo ariko muri icyo gihe muri icyo gihe hariho igihe baguha bakugati uyu mukinnyi turamutanze ni ukuvuga ari muri minwe ya Komite National Olympique ni ukuvuga iki ni ukuvuga nka Benson Kipruto cyangwa uyu Kipchoge eka bo muri marato muri Kenya ndwi zikurikira ntibazobakiri mu minwe y'amasebe yabo y'abamanajeri babo abakina ariko ni Komite National Olympique muri Kenya izoba ibajeka iki kibazo rero cyambase cyadutse ariko turarindiriye kuvuga icyo nababwira ni uko batangiye kubivuga byatangiye kunuganurwa cyari bwaje ahabona turindiye ko Komite National Olympique y'u Fransa yoba ifise icyo ibivuga ko n'umumenyereza azoba atwara iyo mugwi hanyuma atubwire icyo yumvira ariko icyo nubabwira mu mupira w'amaguru olympique ntibikomeye cyane kuvuga ko bayishyira imbere nk'uko bashyira imbere athletisme cyangwa mbese ibintu byo koga nko muri Amerika ntibashobora kukwemerera si cyo kimwe ibyo bari nabuze ibyo gukubitana ibipfunsi box na nduze na football si cyo kimwe n'aba amateur cyane bashyira baba bafite imyaka itarenze 23 mugabo hari ibihangange bigize bashobora kuvuga ati turakeneye uyu mukinnyi turamukeneye ariko si amategeko ashobora kubuza cyane uyu mukinnyi nibaza ko Komite National Olympique yo mu Fransa izobyoroshe kare ku uyu mukinnyi na kare ntiyoza ukina atabishaka
murakoze Kay Gibran Sunny uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu
uduteka muri he
undi ndi cyo South Africa
ufite ikibazo cy'umviro bishikirize
geni nk'intererano imiti intererano cyangwa ibyiyumviro by'umuntu aba afise ku bintu bijyanye n'iyi mikino mpuzamahanga
mubishikirize
okay ni ukuvuga jeni yumvira kenshi ko abategetsi cyane cyane b'ibihugu byacu bya Afurika ko baba bakwiye kubishyiramo ingufu bakarondera uburyo nawe twe iyi mikino yoshobora kubera ku mugabane wa Afurika ko mu gihe iyi mikino ibereye ku mugabane wa Afurika akenshi birazana inyungu ku bihugu byacu byo muri Afurika ibyo mu Burayi gusa bokona baronse inyungu muri iyi njyanye n'imikino naho kenshi usanga hari amategeko menshi cyane ingingo kanaka bisaba umugabane wa Afurika nawe urakwiye gutegura izi nkino kumbura bibereye mu gihugu kimwe cya muri Afurika cyangwa bikabera ngaho iwacu Burundi natwe twatoye akoyoko amahoteli ingenzi arudandazwa gutyo gutyo ibi rero kumbura nka jeni imvira ko abarongozi b'ibihugu byacu babishyiramo ingufu bakagerageza cyangwa aba banonotsi bacu dusanzwe dufite ngaho ku mugabane wa Afurika nk'angaho iwacu twari twizigiye umuntu yitwa Niyonsabe Saphine Niyonsaba akabisaba kuko usanga bafite ijambo bumvirwa kuko baba baragira amahirwe yo gushika manama hambaye nk'uko bagasaba natwe n'izi nkino zikaza zirabera ku mugabane wa Afurika bibaye byiza cyane ni ibyiyumviro byanjye nk'ibyo kenshi ntibadufise abazitunga bo muri Afrika nabo bakabishira mu ngufu bagafata mu igonga barongoza.
Ndabashimiye kucimvira cyanyu.
Murakoze.
Nagomba mfatire kuri iri zina vuze ry'umunonotsi wo mu Burundi Francine Niyonsaba ni kibazo naringiye gushikako ku bijanye naba nonotsi bigitsina gore bavugwa ko bafise urugero ruri hejuru rwa testosterone itanga ingufu kurushiriza n'ububangutsi kurushiriza mu byerekeye amahiganwa nk'aya ya Olympic. Icyo kibazo kikaba caribonekeje ku wundi munonotsi wo muri Afrika y'Epfo Semenya. Kubijanye na Francine Niyonsaba icyo kibazo ciwe gihagaze gute kuko amategeko yavuga ko bategereza gufata imiti gabanya ubwo rugero rwa testosterone atari uko bakabakumira mu mahiganwa amadiscipline bahiganwamo.
Icyo kibazo no kuvuga je Francine ndamuzi cyane kuko mu gihe yatangura kujya mu mahiganwa yo ku isi yose cyane cyane i Londres mu 2012 yari higanwa ryiwe agiyemo hama na bimwe twari kumwe. Icyo ni kibazo cyerekeye amagara y'abantu, cyerekeye n'imigambi ijyanye n'amategeko y'imbino zo ku isi. Icyo nubivuga ko nuko hariho amabanga atavugwa kuko biba byerekeye amagara y'uyu muntu, hariho ababiserura hariho rero n'abatabiserura. Hariho uyo Semenya Semenya yarabiseruye, hanyuma tuzatwumva ko na Francine nawe bimushikire mbere basa n'abagomba gukorana kugira bwa ati twebwe ni kuki mutwi mudukora muri ibi bintu amategeko yari amategeko yanyu ntiyemera n'ibindi. Ariko sukuvuga ko ari Francine gusa, hariho n'abandi ni benshi. Hariho rero abemera amategeko mbere ntumenye yuko byashitse nuko ntumenye n'uwari we. Turabazi n'ubu birashoboka ko hariho abazoba bari muri izo nkino z'Umufaransa. N'amategeko rero ukurikiza ari imiti ugafata ukayifata nta byo n'amabanga usanga ari amabanga yabo nyine baba bariko barabikora n'abadokiteri babo babakurikira, ugasanga mbere bimwe bizi abamanager ibindi barabinyegeje. Ibyo niko bimeze. Ariko ikintu gusa nagiye mbona nuko nabonye ko izina rya Francine ritari ku murongo w'abavirusi b'Abarundi muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanonotsi World Athletic. Hanyuma rero ibyo bica binyereka yuko Francine atazoba ari mu Bufaransa, ntiyagize n'amahiganwa nabonye yagize, kuko niyo ushatse kujya muri ayo mahiganwa hariho igihe bakubwira ati nk'ubu muri atletisme bazoheza bose impera y'umwaka kuvuga itariki 30 bizoba biheza
muri uku kwezi. Nagombye kuvuga mu mpera z'uku kwezi.
Hari amahiganwa ariko arabera azobere yahunde muri iyi ndwi nyine niyo azoba amahiganwa ya nyuma, n'andi mahiganwa abiri i Buraya n'ahandi. Facile rero icyo nababwira nibaza ko ushiku federasiyo yiwe ntiyigeze kubwira ko atazoja mu France. Komite nationale olympique nayo ntiyigeze kubwira ati Francine atazoja mu France. Ariko ubushakashatsi bwanjye ndabona ko atazoba mu France. Ni ukuvuga hariho n'abandi kuvuga ko ari Francine gusa bari muyo mugwi atashatse kumuko kubyerekana, ariko bavuze ati tubyemeye ntazosubira muri izo nkino. Ariko twizere ko Francine ashobora kuvuga ati kuko Francine wenyine ntatubwira ati genda bihe byose ndosubira kwibuka.
ariko by'ukuri ibyo nababwira nuko atazuba ari bimufanga.
Ego uretse nubwo nubuhombe bukomeye ku gihugu cy'u Burundi na karere ka Afrika, uretse ako karorero mutanze ibyerekeye Francine Niyonsaba, kandi banonotsi bo mu Burundi cyangwa mu karere mu Rwanda ubona bashobora kuzogenda muri izo nkino, hari amazina yoba aramenyekana nk'ubu cyangwa basanzwe bazwi ko bashobora gushikana minima zihagije bakajayo?
Je mfise ibiharuro byo muri mbona byo muri Afrika nta gushika ku itariki ya 30 niho tuzomenya abakinnyi bazoja mu mahiganwa bo mu Rwanda cyangwa bo mu Burundi, ariko abandi benshi bo muri Afrika abizeye imidali bose ndashobora no kubabwira ndabafise, haba abo muri Algeria, abo muri Cote d'Ivoire, abo muri Egypte, ari kumva ikindi nomenyesha abantu badukurikirana ni ukuvuga inkino za Olympique n'inkino zihanitse. Si ukuvuga rero ko ari ibihugu byose bishobora kuronka amahirwe yo kuronka umudali. Nababwiye ko nk'ubu tubona ko Kenya ishobora kuronka umudali kuri marato mu bigeme n'abahungu, imetero 5,000, imetero 1,500, imetero 800, n'imetero 800 mu bigeme. Hama ariko ikindi tukongira abantu bariko badukurikiza nuko ibintu byaheruka kuri Nairobi bitangaje cyane, nuko hariho umunyakenya yitwa Ferdinand Omanyala aherutse kugira umwanya mwiza urusha n'uw'Abanyamerika. Ibyo rero byaba bibaye bya mbere, ubwa mbere tubona umuntu w'umunyafurika ashobora gutwara umudali mu Bufaransa.
Ariko urupfu ntabaciriyemo urupfu rw'urya munonotsi wo muri Kenya yariko ategekanya kuzokwiruka marato mu gihe kiri munsi y'amasaha 2 n'ubuhombe bukomeye kuri Kenya.
N'ubuhombe bukomeye cyane, kandi n'undi musanzwe muzi Eliud Kipchoge amaze gutwara medali z'ahabu 2 mu nkino za Olympic zabereye Tokyo na Rio muri Brazil, byaramubabaje cyane gushika naho mbere atafise umwanya mwiza ubu. Ariko abakenya burya bafise abanonotsi benshi kuri marato, ni ukuvuga ibirometero 42. Nk'uyu Benson Kipruto yatsinze marato za Boston kabiri kose, urumva ari mu bazohiganwa. Nta kibazo mbona cyane gikomeye kuri kuri Kenya, naho nyine hariho umunya Ethiopia yaje yitwa Kenisa Bekele bari musanzwe muzi, yahora yiruka yatwaye imidali myinshi ku metero 10,000 n'imetero 5,000, ubu akaba bamushize kuri marato aba Ethiopia, kandi akaba afise umwanya wa gatatu ku isi turetse umwanya wa Kelvin wa Kipchoge. Ni ukuvuga nibaza ko muri marato ata kibazo kizoba mu Bufaransa, ikibabaje gusa umwanya uyu mwanya Kelvin yari afise kandi yari akiri muto, birababaje kubona ko atazoba ari nsinzino yagize.
Murakoze cyane. Yari umutumire Tarcisse Harimana, umumenyeshamakuru w'intara y'Ibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada, akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri Afrika no mu karere ka Karayiba. Icyo kigo gikorera mu gihugu mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Swiss. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympic mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashimire rero umutumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri Sanga. Ndabatumiye rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugira ibihe vyiza.